Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ejo ku munsi wa mbere Burundi bwariutse imyaka 26 irangiye perezida wa mbere itorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Perezida Ndadaye agandaguwe amaze amezi atatu ku butegetsi hari ku igenekezo rya 21 ry'ukwezi kw'icumi mwaka 1993. Umugambwe perezida Melchior Ndadaye yarimo Sabanya Frode hamwe n'abatetsi bafatanije urugamba rwa demokrasi ikana barundi muri rusangi baratangazwa n'ukuntu inyuma y'imyaka 26 ukuri kubijanye n'abamugandaguye kutarashirwa ahabona naho imanza z'abagirizwa bw'ubwicanyi zimaze gutangura kandi n'amazina y'abantu bikekwa ko uruhara mu gihe gandagurwa amaze gutangazwa. Mbega ibintu vyoba byaratumye ku rubanza n'amatohoza bidaca bitangura kugira ngo abakoze iryo baraba kwitwe intahe mu gahanga n'ibihe. Ibintu ku bwanyu byokorwa kugira ngo abagandaguye perezida Melchior Ndadaye hamwe n'abakoze ubundi bwicanyi bwose bwakurikiye burimwo n'igandagurwa ry'abana b'abanyeshuri b'ikibimba barengukishwe imbere y'ubutungane kugira ngo bakwitwe intahe mu gahanga n'ibihe. Kugira izo manza zibe ku mugaragaro hokorwa iki? Kuri ibi bibazo byose rero mu kiganiro muri sanga twatumiye umwe mu batetsi bakoranye cyane na perezida Melchior Ndadaye kandi yari muri leta yiwe. Turi kumwe na perezida Sylvestre Ntibantunganya. Muri we neza perezida Ntibantunganya.
Mwaramutse neza kandi ndaramukije ino ariko bumviriza Ijwi rya Amerika aho bari hose.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye, mbona kwa kazuba kuri nimugoroba.
Yego.
Naho mu gitondo hari hazi utumwa.
Numva ari vyiza cane gose. Imbere yuko tuja cane cane ku matohoza ya matohozwa ya TVZ ika ku butungane butashikijwe mu gihe gikwiye, nashaka kuvuga mbere na mbere mubanze mudutware ku ijoro ryo rya 21 ukwezi kw'icumi mwaka w'1993 muri mu bantu bagize ibyago umutambukanyi wanyu yarasize ubuzima. Murashaka kutubwira icuka cyari kihari muri iryo joro?
Erega ushaka kubitegera neza ntotangurira kuri iryo joro gusa, kuko inyuma y'uko Melchior Ndadaye umugambi saho wa Nyafudibu wari washize imbere amaze gutahuka ni ruheshi umwaka w'1993 ushika rero kuri iyo tariki ya 21 y'ukwezi kwa Gitugutu harabaye ibintu bitari bike ubiraje uyu munsi byari nk'imburi n'ibyo byashitse kwa 21 Gitugutu ubwa mbere. Haheze iminsi ine gusa Melchior Ndadaye atowe harabaye abanyeshuri kuri kaminuza bagize imigumuko batangurira kuri kaminuza mbura kandi no mu gihugu hagati byarabaye bagenda bigisha bavuga yuko atamatora yabaye ahubwo habaye ibarura ry'abantu urishingiye ku bwoko. Baratangaje muri icyo gihe kubona uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze gutsindwa kurushwa muri ayo matora ata jambo yavuze ninaba nibuka neza uwavuye hasi akavuga ijambo yiyamiriza iyo ngendo yari umutaganji wa mbere umushinga ntahe Sibomana Adriano aho haba ubwa mbere ubwa kabiri ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu harabaye imikambi imwe yo kumuha abasirikare hari umusirikare w'umuriyetena umwe yagiye imbere yabo batangura ngo kugira ngo baze kurahaye ibyo bogira by'ukononera n'ibyo kononuza bw'umukuru w'igihugu birimo biratera induru cyane ku buryo habaye mbere n'ibikorwa byakozwe harimo n'abo Melchior Ndadaye yarungitse mu biro bikuru by'igisirikare kugira ngo arabe ingene butanga amakuru yo gutuma abarundi batagira ubwoba muri abo yarungitse nicyo nari yarungitse ahubwo cyenyine hano ndagenda marana igihe n'abasirikare muri leta major turiho turaraba ingene ibyo bikobyaniriza hanyuma cyendi bukambere n'ijambo nashikirije umutima wabyo kwari kuvuga ngo nta n'umwe ashobora kutwaka insinzi twiherewe na bene gihugu n'abanyagihugu ibyo biriko twavuga aho ha ubwa kabiri haza rero ubwa gatatu aho hari kugenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwinge hasigaye igime gusa ngo Melchior Ndadaye arahire aho rero byarakomeye kuko hari abasirikare batsotse mu kambi n'amakoho baratera ku kirimba aho Melchior Ndadaye asigaye abandi harya nyine bamugandaguriye inyuma hanyuma bahateye harabamo ingufu gushaka ko abantu batari bake babishyizemo gushaka kandi buka akapitene Rukindikizaniwe yari icyo gihe ari imbere mu basirikare bari bacumira umukuru w'igihugu yarafashije cyane rwose kugira ngo abo bateye ntibashobore gushikira icyo bipfuza inyuma haragira n'abandi basirikare mbere bakuru bakuru baje batangura rero kongera gusubiza amakambi abo basirikare
ni ukuvuga ko hari habaye ibimenyetso ko ubutegetsi buzogorana cyangwa buzodurumbanywa
urumva ibyo twebwe tubibona tubyumva tubibwirwa byaratugora gutegera nicyo gituma tumaze gutohoza nko kuri tariki ya gatatu y'ukwezi kw'indwi twebwe twasanze mu bantu bari mu nzira yo gushaka gukora ibyo bara uyu munsi harimo uwari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yari yatsinzwe amatora harimo n'uwari musirikare akomeye yakora mugabo bari bamushyize mu kazi ka leta rashi grade ya major hanyuma rero inyuma twatohoje no hagira rero mbere n'ingu turonka ivuye mu ishyirahamwe Onatel idushikiriza itwereka yuko mu ijoro abo bantu babiri mvuze bari bagiye kugerageza guca insinga z'amatelefone kugira ngo abantu bashobore kuvugana n'inyuma rero tumaze kubyereka wari ntongo y'igihugu ni perezida Melchior nyine yari mumungikiye yahize afata inkingo hanyuma arategeka yuko abo basirikare babiri buhagarikwa urumva rero ibyo ntibyabaye imbere aho sindakubwiye ibindi bintu twagiye tubona mu bya politikiho ni byinshi mugabo ntibyatanguye twabonye
uko ntubivuga perezida ntibantunganya n'umengo abari kwakora ibyo bintu bari abantu bazwi
ego bari abantu bakora mu nzego z'igihugu ku ntwaro yarijije gutsindwa mu matora sinoza kuzadavugira amazina hejuru kuko siwo murimo wanje ibyo ni iby'ubutungane iby'ubucamanza kandi ndazi yuko ari ibintu bazi niva kuvuga ngo ngiye kwagiriza nako umugomba kugira ibintu uko byabaye ariko hakenewe nk'amazina ahantu yokenerwa nk'ubutungane batayazi umuntu arashobora kuyatangiza nta kibazo
ibyo nivyo bidushika nakuri ca kibazo nyamukuru twashikiriza ni kuki ubutungane bwafashe igihe kirekire gushika ubu kandi nkuko mubitubwiye bagize uruhara bamwe yamwe basa n'abikekwa canke bazwe
wewe ne egome urumenyeshamakuru wo ku radio ya Amerika mugabo ndazi yuko ubundi ubaye none uburundi kiyagihe ntubwene bwari buteye bwari uburundi bugiye gutangura guhinduka intwaro uko zimeze kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu gusha icyo gihe zari intwaro ubona kenshi na kenshi zari zubakiye ku bintu by'amacakubiri amacakubiri cyane cyane yari afatiye ku bwoko bakavuga bati ukamengwa hari ubwoko ariko bwonyine wagira uti bwatowe n'imana kugira ngo butware igihugu abandi nabo bakagenda bagashyirwa kure ibyo ni ibyo uzi hanyuma kandi yari n'intwaro yari ishingiye no ku macakubiri buriya y'intara ugiye kuraba ingene abantu bari bafite ubushobozi bukomeye bava mu ntara imwe harimo kure bakubwira ati harimo n'amacakubiri ashingiye ku miryango ni ukuvuga rero yuko rero buriya amahinduka yabaye kubahera abarundi ari uko babifashe kurya tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu arabahinduka yari kugenda araza buhoro buhoro harya nta kintu na kimwe cyari bwahinduke mu ndimi nzego z'igihugu gitunganyijwe nta na kimwe cyari bwahinduke
ubu ibintu byaba byarahindutse
keretse urwego rw'inamashingamateka keretse urwego rwa leta ariko ibikorwa byashyiriyeho abo nabo rero nibo bari bafite rero kubyo byahindura bari bagiye kubitangura hanyuma haca haza rero iyo kudeta ni ukuvuga rero yuko bije gutyo bica bigorana nuko rero no mu butungane abo bari bagize ibyo bintu baheza bakurikirana wasanga hariho ukugenda abantu bapfukirana buriya icyari cyo inyuma y'igadogo rya dadaye icyatu wagishinga cyari ikihe cyari uko tubaho cyari uko kandi abarundi tugerageza kuza turahoshahosha hirya no hino kugira ngo ibintu biyangare kandi nabo byayangaye ukagenda ugerageza inyuma rero niho hashobora guhita hakaboneka uburyo bwo kwigakirana icyo kibazo
ubu murabona ko ibintu imitima y'abarundi ishobora kuba yarahindutse cyane cyane nk'abarundi bashobora kuba bibaza bashobora kwibaza kugandagura nk'aba barongoye iyo nyifato isa n'iyarangiye ubu
aho umaza jewe icyo jewe nemera ubwa mbere kandi ntibifuza ko ariko cyoba kandi nakivuze kuva kera naravuze kandi ndabisubiyemo mbifuza ko mu gihugu cyacu cy'Uburundi igihugu cyanjye cy'Uburundi atamukuru w'igihugu yokongera kuva ku butegetsi biciye mu nzira ya kudeta ndabisabye abarundi ndabatakambiye ibyo bazobireke bihagararire hajya byanshikiye jewe ku igenekerezo ya mirongo itanu z'ukwezi kw'indwi mu ijoro rya gatandatu naho nyine iri kurambaza byerekeye imico dadaye erega bijya byabaye ku igenekerezo rya mirongo irindwi na gatanu z'ukwezi kw'indwi mu ijoro rya gatandatu kwabaye ukuhera heza ibyo bari batanguye ku igenekerezo rya mirongo irindwi na rimwe gitugutu mu ijoro rya mirongo na gatatu rero njyewe nkifuza ntibisubiye kandi njyewe ndibaza yuko abarundi ibyo batanguye kuza barabitegera batanguye barabitegera kuko ibyo kugira ngo bizitire saba gusa wifuza gushikira ku butegetsi ni ingene nawe uri ku butegetsi uheza ukagenda wigisha abantu impinduka zabaye mu migenzo abantu bakamenya yuko hari ibyo guhindura hari inzira zerekanwa n'ibiri bashingiro ubwo kandi muri izo nzira byerekanwa n'ibiri bashingiro ntihagire n'imwe izitirwa iguza abantu ko bishyira bakizana nama ndabivuga ndasubira aha mu Burundi wacu burya muri kamere kacu abarundi kugira ijambo ni ikintu gikomeye cyane rwose kugira ijambo urawumva niyo tugiye mu manza iyo abantu bari kuravuga babonye nk'abagiye kuvumba bakavuga bati umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo agenda kumviriza icyaza n'iza nzoga agenda kumviriza rya jambo nicyo gituma umurundi atumva yuko mu gihugu cyiwe afite ijambo yumva ko hari ikintu n'ukuri kibuze muri we nicyo gituma buriya ibyo byo turiko turavuga ushaka yuko bitungira mu gihugu urafata n'izindi ngingo nyinshi mu bundi buryo mugabo kandi abantu bakunda ko afite ijambo hakandiye cyose hakinda uburemere bw'ijambo aho gutsinda uburemere bw'inguvu
mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu nyine inyuma yaho perezida Ndadaye agandaguriwe abandi barundi cyane cyane bahurikiye umugambwe FDEBU barihereje eka baratanga ubwicanyi nabo nyine bagandagura cyane cyane tukavuga abanyeshuri bikibimba ivyo bintu vyo ubutungane bwabo ko ubutungane atacubura kora kuri vyo kubwo bwicane mu isigura gute gushika muri iyi myaka yose heza
sinzi ni gutandukanya ibintu bwa mbere hoho jewe n'abandi niyo bari kayishyira muri iyo nzira dukeneye yo gusubiza hamwe yo kunywana hagati y'abarundi bitegerezwa kugira ikibanza gikomeye mu buzima bwa kino gihugu harabaye rero ubwicanyi bwakurikiye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ubwo bwicanyi icya mbere cyabuteye n'iryo gandagurwa y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kandi nashaka yuko n'ejo ndabisubiyemo n'ubu ndabisubiyemo yuko abantu bozamye yuko igandagurwa rya Melchior Ndadaye ryari kumwe no gusenyura ubutegetsi bwose abenegihugu bari bamuhaye bari bamutije kuko bari bamuhaye bamutije kuko bari bamugize umwungere wabo irari rero abaciye agandagwa muri bya joro kugira ngo inzego za leta zizongere gusubira gukora umukuru w'inama nshingamateka icegera ciwe umushikirangaji w'igihugu hagati mu gihugu umushikiranga warajejwe ibiro bikuru by'iperereza urabe babura matari mu minsi ibiri yakurikiye uramata mu byakurikiye ahubwo uramatari w'ububanza uramatari wo mu Kirundo urabibura matari w'igitega uramatari w'ikaruzi urahare n'abandi bajya bakurikiranwa nuko nyine batadufashe natwe twari kwicwa jewe iyo bantora ugira simbaragiye muri cya kinogo umupfasoni wanjye twamushinguyemo nje barondera cyo barondera je ndiye azi ko biri bambona bari kwica jewe ibyo mupfasoni atari kumwica urumva rero leta abenegihugu bari bitoreye baciye bayica umutwe ku mukuru w'igihugu eka bayica n'umubiri kuko urabona n'abamurusha bose babagiye ko abo batagiye ko nabo baciye babiruka hirya no hino ugasanga ntibashobora gukora umutima uri mu nda erega mbaye nka wa wundi bati inda woyibaza uwayiraye ko jewe ndabizi kuko ibyo byose icyo gihe nije nari imbere urumva rero harakwikiye ubwicanyi uti harabaye ubwicanyi by'umukibimba bwagizwe n'abafodemu sinzi ko hari abafodemu icyo ndi cyo nuko bwagizwe n'abicanyi ababikoze mugabo bivuye kuri ibyo byo kwica umukuru w'igihugu ariko kandi icyo ndi ni uko inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu igihe Perezida Melchior Ndadaye agandaguriwe bambi igihe Major Petero yari agarukiye ku butegetsi yagize urubanza kwa bariya bantu bo mu Kibimba bagize mu Kibimba kandi ndazi yuko wari arongoye ishuri ryo mu Kibimba yaciwe urubanza nicyo gihe urubanza rwo gupfa rwari rukiho
icyo kibazo turakigaruka ko Perezida Ntahunganya tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean-Luc mwiriwe neza muri hega Jean-Luc
ndemuna ujumbura
yego me mu nashaka kutubwira kazina kandi kikirundi
majarite ndabagiri
duga kwijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntahunganya yigeze kurongora Burundi tukaba tuvuga cyane cyane ku myaka 26 irangiye ya Perezida Ndadaye yatowe n'abanyagihugu ubwa mbere agandaguwe tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubutungane tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere
yego ngena agenda bikirazo yawaje mu Burundi kubona hageze itariki z'imyaka ngano nta butungane bwari bwakora namwe uko biko burakora ubu none yagiye byagenze gute kuva n'inesha basisi bataragira hataraje ubutungane nyine ubumbwiwe na bose bahuriye ku buryo ubu ariho duka turumva baza baratuma ko ababigize kandi ababigize bagiye hari bazi bari basi n'abaganga akomeye ariko baguma bayabaha bazi n'ibyo bakoze barishe umutungane nk'ibyo bakamwicara nabi gupfuru n'ababaje bakoze
murakoze Jean Luc ikibazo cya Jean Luc Perezida Ntahunganya n'ikibazo musana bishuye ariko icyo bavuga ni uko hariho nk'abantu babazwi ugasanga abandi bafashwe n'abantu bashaka kuba bafite uruhara rutoyi sinzi ko mufite inyisho kuri icyo kibazo abaje
ego hari ikintu cyo biri umuntu yotanga burya iyo umuntu ongeze ibihiye ikirasha icamperagira suka kuraba uwatinyozisha ahubwo atangura kuyizinya hariho rero zo kudinya ugasanga umwe yateguye kuyiturira ahubwo ashize mu buhinga bwinshi urubanza utangure ariko urabona yuko inyuma aho hagiye agarukiye Major Petero Buyoya ariwe yatwara icyo gihe President Amerika ndabaye bahiganwa hagarukiye inzego zari zihari hari inzego za gisirikare hari inzego z'ubutungane urabona ko ariwe zayoboka nacyo gituma yaciye agira ati ngiye gutanga izo manza mugabo baziha intumbero bishakiye onyine jewe nama nivugira urubaza rwaciwe mu 1998 kuko urubaza baciye ninkina nicyo kwabaye gushaka kurondera ingene bogira imbabazi abayikoze cyangwa bohubya kugira ngo agire kugira amatohoza kuko ugiye kwa nyine rwaciwe biratangaje none wogira urubanza uriko rukurikirana abagiye rwandagura President Ndadaye n'abarya abandi bari bari kumwe hanyuma nkacyo perezida ntiwandunganya nari mushikiranganji w'imigenderanire y'uburinda makungu nkaba nari pfanti wa Bekero Ndadaye kandi muri ibyo shataye abagenzi benshi barantwaye abagenzi benshi urumva perezida Bekero Ndadaye urumva umukuru w'inamashingamateka Karidani Ponsiano urumva umukegera ciwe bimaze ubutejire urumva umushikiranganji w'intwaro yo hagati Ndayikeza Yuvenali urumva uwarajije iperereza Ndikumwamira Ishare hanyuma ndeba kandi wari umukenyezi wanjye bakamwica akajya mu kibazo cyanjye hari abantu ngo ariko baca imanza ntibigire na rimwe bahamagara ngo baze kunyumviriza wumva ari ibintu byumvikana na gatoya oya nicyo turuba tubintu uko bitari hariya rero twebwe byaratugora rwose ntawo bihakana nubwo twe twiteze ko urubanza ruba twarabyifuza kuko buriya iyo habaye ingorane nk'izo imanza zigacibwa zicibwe mu buryo burongorotse biratuma igihugu gishobora kurengana neza izo ngorane aho kwamba abantu nk'uko tubibona uno munsi
kandi no mu gihe abakoze ubwicanyi bakubiswe n'igihe abakoze ubwicanyi bakubiswe nta bungahanga bidatuma aba atabandi bantu bashobora gufata kwihereza ibikorwa bigahitse nk'ivyo tereka tubibutse nshuti mwese ko muri kumabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
mutama na mufiza yo nshabwenge y'u Burundi
arakumva akandi kazina ninde Gerard
ndabishimana Gerard
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
pole tukuri nawe gushimira umutumire yamana ntaryo atwibutsa ibyakahise iyo nshungu ya demokarasi by'ukuri twebwe n'intwari ya merangigi niyo ya dispari bari kwira abana bato batwe kwagiye turabyiga muzasigonje cyane muri za universite nari kwagiye turabisoma ukuntu byagenze by'ukuri kumva nubwo ati dufite la moro ndala me parce que by'ukuri ukuntu byagenze muri kiriya gihe wamengo nyatari ntabaza abo mutumire by'ukuri yaradendaguye ibintu byacyo bikurikira igihe ine nshungu ya demokarasi ibaye disitari akoze je dire de la reine parce que biri kwaraba by'ukuri nari ingigo bamufitiye by'ukuri nizo zari bibabaje muri icyo gihe twebwe twagiye turabisoma uko nyene nkabaza uwo muyenshabwenge yuko ibi bintu yuko by'ukuri yo ukuntu wabona ukuntu biri kurakurikirana ubutungane ko wishyiramo ingufu by'ukuri kugira ngo hamenyekane abantu bakoze ibara nta urabona yuko izingane kwatiri tujyamwo dokeregeho sivile nizo zabaye inkomoko by'umuzi w'urupfu kujya nshabwenge rero nkaba nshatse twese no kanya kubwira gusaba abantu b'icyabwenge bari mu kino gihugu yuko ibintu by'ukuri byose habona abana naho ryo byara tubahatira soma yuko hari ahantu hama haba kabikabishi kubyongo n'isubire hama nkavuga ati urabona yuko ibintu byose ubugiye batakitsa ngo rya politike cyukurikiyewe nasaba yuko abantu barenganizwa bagiye babuyoya ntanye ka yuko bagiye barifite mu ruhara n'abandi bantu
Gérard ahandi dutimanza reka tumuhe ijambo president ntibantunganya cyane cyane avuge ukuntu abona inguvu eka ingoga ziri mu butungane muri iki gihe kugira ngo ukuri kuja habona duga ku ijambo president ntibantunganya
nibaza yuko mu nzira turimo turiko turagerageza kubaka igihugu ugiye kuraba ingorane cyagiye kiracamwo kuva twikukira gushika uyu munsi urazi yuko dukunda kuzapfusha amatariki kuriya leta y'u Burundi yigeze iba leta ikomeye kuko leta iba leta ikomeye yishingiye ku gushaka kw'abanyagihugu ikakubahiriza ikagushigikira aha rero mu bigize leta urazi yuko hari uhararukomeye cyane nk'ubutungane bw'ubucamanza ubutungane bw'u Burundi nabwo nyine ubu buriko burubakwa kurya kuva mu masezerano y'Arusha kane yakurikiye y'uguhagarika intambara hagiye hatangura ibyo kubaka inzego za gisirikare zishobora kumvirwa kandi zikubahiriza abarundi bose bakaziyumvamo kurya hagiye hashyirwamo inzego z'intwaro cyangwa inzego nserukira bene gihugu naho nyine usanga abantu bose bumvamo ariko icyo ntigikwiye abakwiye kandi yuko abantu babigiramwo ubukerebutsi ubushobozi bakabigiramo kandi no gushaka no kugendera inzira nziza no gukorera neza abene gihugu hanyuma nko kubutunganeho ku bucamanza hatabaho rero no kugira ijunja rikomeye cyane kuko uburyo ubucamanza niwe ashingiye ku mabwirizwa y'uko bigendera ko niwe agenda yorohereza abantu mu kubabwira ati wowe warenze ibwirizwa iri ngiki gihano ibyo bwirizwa ritegekanya ukabuzi yuko ayo mabwirizwa niwe ndiko dukubwira atabandi bayashiraho atabandi bayemeza atabashinga batwe n'abakenguza amateka abo nabo wabaserukira bene gihugu iyo nzira turashaka ko rero ubu rero mu gukomeza ubutungane kandi nabwo ukiyambika agashambara n'icyo kibazo dufite uno munsi bukadufasha koko kurondera neza mu buhinga bize bakoresheje uburyo bwinshi ariko icyo kigikwiye harakwiye kandi no guhinduka mu mitwe ya twebwe abanyapolitike tujye tubamenyera kwita ikibi ko ari kibi bize kuraba uwagikoze turabe ikibi nk'umuntu n'ukuri yoza kuvuga ngo reka nze kuvugira abantu bariko bakurikiranwa kubera ko bagandaguye n'icyubahiro president Ndadaye uwa mbere muri kahise k'u Burundi yari yitorewe n'abanyagihugu uwo muntu uje no kuyagandika
icyo ni ikibazo
bashobora kuvuga iyo nkemera niyo yogira ati dusaba ubutungane mubikore mu muco ushigikire ubutungane bw'igihugu cyacu mubikore mu muco uzotuma abarundi tunywana abarundi kongera
icyo kibazo muha ni kibazo gihambaye cyane rwose mushikirije
yego kuko bikiye kuko yavuze ibyerekeye abana
yego
urabona ngo mu kiro Ndadaye yarashize abana Karigani yarashize abana bimaze ubute yarashize abana ndabikiza nuko bishare nuko umukaso ni wanjye nuko abana twasigaranye hanyuma Silivana nicyo kimwe yarashize abana ni ukuvuga yuko abo bana eka mbere n'ubwana wese w'u Burundi barakeneye yuko bya byabaye bikabaginganikira ubuzima nicyo gituma ukuri rero kumenyekana ababikoze bagahanwa hanyuma bahanwe mbere n'imiryango yabo ikaronka indishyi z'akababaro abantu bagahozwa kuko bakubahojejwe n'ahandi bitubaje bigenda bigarukambi bigatuma mbere nuko byugurura no kubida bwishye bwaje abantu bakamenya neza iyo bwaje uva
ikibazo
aho rero turafite turakora neza mu nzira izo tujanda mu kunywanisha mu komeza umwumvi hagati y'abarundi buriya ukuri niko gukiza si kinyoma gikiza si gupfukera bikiza si kuza kubesha bikiza uragenda ukabivuga nawe wakoze ikibi iyo aho tuti jewe n'ukuri nagikoze birakorohereza mu buzima bwawe mbere na wa wundi wagikoreye akavuga ikigongo
ayo n'amajambo akomeye cyane rwose kuvuga ukuri n'ikintu gihambaye cyane rwose eka mu ravuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko abarundi cyane cyane bakwiye kuraba ikibi badakwiye kuraba umuntu yagikoze ico ni icyumviro gihambaye cyane rwose kandi gishora gufasha mukaba kandi mushikirije n'ayandi majambo akomeye avuga ati vuga ukuri ukuri n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu bihambaye bishobora gufasha abarundi eka kuva mu ndyane kandi mu ngorane bagiye baragira kuva mu myaka iheze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Gaspard muri iki gihe Gaspard mwiwe neza
yerewe cyane
muri hega Gaspard
ndi mu gihugu cy'u Rwanda
mu gihugu cy'u Rwanda kandi kazina ninde Gaspard
Kerenge mana Gaspard.
Mu Rwanda muramajahe. Muramajahe mu gisagara kiye.
Fu muni muna wa karere ku Bugesera. Ntara y'Urasirazuba.
Ego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi tukaba turi ko tuvuga ku butungane cane cane ku bwicanyi bw'abaye mu Burundi igada gugwajya Melchior Ndadaye umu Perezida wa mbere yatowe n'abanyagihugu eka hakaba hari abaye n'indi ganda gugwajya abanyeshuri bo ku ishuri ry'Ikibimba duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Bo yenda namushimira ku bisobanuro yagiye atanga kuko nabukurikiranye cyane kandi ubutumwa yatanze ni ingenzi pe. Navuga ni yenda nko ku bantu baba baragiye bakora ibyo byaha byo kugenda bagandagura umukuru w'igihugu n'abo bana bibaye ngombwa bakaba barashyikirijwe ubutungane bagahanwa bagabwa ibihano bibakwiriye numva ari byo byiza byo kubaka demokarasi mu gihugu. Ubundi ni ukuvuga ngo ubundi umuco wo kudana burya si mwiza kandi burya si byiza kubeshya mu gihe umuntu yakosheje rero wagiye mu wijanditse muri ibyo bibazo by'ubwicanyi akagenda agahohotera nk'abantu gutyo guhanwa biremewe rwose agashyirwaho nk'ibihano biba bikomeye nicyo kiza cyo kubaka ubutungane ngira ngo namushimira ku byo yari yavuze gusa no kumwunganira.
Murakoze Gaspard agarutse ku kibazo mwashikirije eka nawe nyine yashimangiye ku bintu byo kuvuga ukuri kandi agarutse ku kibazo cyo kudahana. Ikibazo cyo kudahana ni ikibazo kivugwa cyane rwose kandi ni ikibazo eka gikwiye kwicarirwa cyane rwose. Reka duhe ijambo undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Sabutore mwiriwe neza.
Ya mwiriwe neza nitwa Subutore.
Subutore. Yego muri hega Subutore.
Nta kibazo Subutora sana Subutore.
Subutore muri hehe?
Ya cyangwa mu gihugu cya Finland muri Europe.
Finland akandi kazina ninde?
Nitwa John.
John. Duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro?
Ya murakoze cyane ku ijambo. Ndashimiye n'umutumire wacu nyakubahwa umutama wacu afite byiza tubwira byakahise turamushimira rwose. Hariho n'abatabizi byabaye bataravuka ariko mubashoraga turamushimiye rwose. Icyo nagomba gusa kunganira no kubaza urabona uwo telefoni wawe wese kanatsinda niko bimeze kwavuga ku kibazo cy'ubutungane hanyuma tukabona igihugu cyacu cy'u Burundi ubu bitameze neza n'andi makungu bigasaba yuko nk'abari hanze urabona nk'abo bakiyeri buyoya bari hanze ntihazi rwose yuko kenta sinovuga nk'isura ariko ndazi ategerezwa kuko niwe yabaza igihugu kirya gihe akaba ari hanze none kuba igihugu cyacu kita nyange n'ibindi bihugu ubona bizokoroha kugira ngo bahimitahe abo bantu batahuke baje kubaza ibyo bakoze mbe nticoba nico kinatuma ngira ngo izo manza zinateba kuko urabye gihe bibereye kuba 93 gushika no munsi imyaka myinshi cyane nkatanga karoro nko ku Rwanda Rwanda byabaye bisa nk'ibinganya imyaka ariko bobo bageze ku yindi ntambwe y'uguca imanza z'abakoze ibibi rero nkaba ndiko ndasaba umunyakubahwa perezida w'igihugu adusigurire ukuntu bizogenda kugira ngo bakorane n'andi makungu kugira ngo abo bafite bagirirwa bagire baze
kigurubanza
murakoze
ese ubutore murakoze namwe reka tumuhe ijambo duga ku ijambo perezida ntibantunganye
ego ego bizavuze nibyo uriya simanza gusa gifasha ariki kintu kindi gifasha niyo imitima y'abantu yateguwe igategurwa kugira ngo irindire ukuri kandi ifashe kugira ngo gushikirwe ubu rero harajamo inzira nyinshi n'inzira yo kumvikana n'ibihugu abantu bakaganira neza ingene bo byifatamwo kugira ngo gushikira neza bashobore gushikira neza ico bipfuza aha rero niho mvuga ndi harakenewe koko kwa hirya no hino abantu bategera icyo Burundi bwacu buri kubararondera bakabushigikira mu gufasha gushikira iyo nzira gushikira iyo nzira
so bigahada bigatuma dutera imbere ego tubibutse nshuti mwese ko muri kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jado mwiriwe neza
amahoro
muri hega Jado
ndi Burundi ku ntega
do akandi kazina ninde
cyando je nizigimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
cyakora mutsa umutumenya ko wa prezida
arakumva duga ku ijambo
amikati narisi se
yego
kada amikati tuko nyene icambere kubera iki ibyo mukunda ibyo bakunda mukunda kubyibuka byo kujya mu izo manza z'abantu baba baragiriye nabi perezida kuki mukunda kubyibuka mu amatariki iyo tuyagezemo kindi nacho none ko muvuga ibintu kavuga ibintu by'ubutungane bo abamwishe bo bagihari kugira ngo bashengezwe rega leta ino munsi hari icyo yoba ariko irakora kugira ubwo rubanza rucibwe cyangwa baracyari mu matohoza mwavuze ko n'umudamu wanyu yabara ari mu mbega kubwanyu hari icyo amuko murakora kugira ngo urubanza rwa rucibwe muramubwanyi kugira ngo mujye mu ruhare murakoze
murakoze Jado reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganye tuga ku ijambo
nikaramaze icyo jewe ndiko ndakora kugira ngo bije mu buryo icyo ndiko ndakora ni kinini mwafashije gukora kuko mwambaye kugira ngo nshobore kugira ikiganiro nabumviriza iradio yanyu ngabo kandi hariho ibiriko birakorwa n'igihugu canje nshyigikiye ariko ngaha icyo nkoracane cyane nukumvisha abantu bose ibyo bibazo biraba twese abarundi yuko twese twunguka n'ikibazo nk'icyo kirosi nyishu kwa amatori muri ziguri nje ndamaze kubona yuko iyo umuntu amabi nk'ayo yashikiye wenyine mu mutima wiwe atiteguye ngo yitegurire kujya mu nzira yo gusubiza hamwe mu nje yo kunywana biranagora burya uwagiriwe ikibi niwe cyane cyane imbere ya byose atiza kwigurura akigurura abantu genda bavuga nti ngo umuntu yanyiciye umupfasoni wanje muri ariya manyembwa yo kuwa 41 gitugutu kiwe ku bwanje naramugiriye imbabazi ku bwanje ariko ikibazo aho kiri mbega none igihugu nacyo cyaramugiriye imbabazi abenegihugu bagira bati mwene wacu yapfuye yishwe baramugiriye imbabazi aho nawe rero niho ategereza kuraba uburyo agira intererano yiwe na cyane cyane muri kino gihe turi mu nzira yo gukomeza umubano no gukomeza kumvikana hagati y'abarundi ibyo rero bigira gute iyo bigira mu kwemera iyo nk'ubutungane bumuhamagaye kugira imbere y'ubutungane ari ugikugwera akajya guhera ari utunganirizwa agatunganirizwa mugabo kwa kurukamenyekana kugaheza kugafasha abo bose kongera kumenya icyo bofata bagira bati nyabuda ibintu bigasubire mu gihugu cyo ndipfuza yuko nkabo bose ese nkungu umuntu wagira ngo ashobora kugira ikiganiro nguko ari kajewe ndi muri abo uvuze uti baragiriwe nabi dushobora kwicara hamwe tukaganira mu gihe waje bugura ibitima bemera yuko ibivugwa ari byo niba bihakane kuko ugiye guhakana nacyo uri kuraterera ahubwo uri tuko uri kurabaza cyane gusumbya imitima y'abashikiwe n'ibyo byago yari iko biravugwa
kugirana imbabazi ni ikintu gihamba cyane rwose mushikirije tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mirewe neza muri hega Innocent
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge
kandi kazina ninde
nitwa Ntezimana Innocent
Ntezimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
murakoze cyane ikiganiro nanjye nagikurikiye ariko nkibaza nise kuva ndade yagandagurwa kugeza na n'ubu ngubu ni gute haba harabuze nibura abantu baba baragize uruhare mu igandagurwa ki ese leta y'u Burundi yaba yarakoze iki kugira ngo ikore iterereza ryimbitse ibashe kumvisha abarundi bose ko wenda waba waragandaguye ndadaye yaba ari umuntu runaka ese ubutungane burimo burakora iki muri iki gihe kugeza ubu murakoze n'icyo kibazo cyane nari mfite
murakoze Innocent perezida ntibantunganya icyo kibazo asa n'uwacishuye ariko ko muri ngaho ku radio arashaka kubacira ku mayange mu majambo make cyane rwose munsi y'umuntu umwe perezida ntibantunganya Innocent ntiyariko arumviriza igihe mwashikira n'icyo kibazo
Deni kugisha gato nchira kuma konda bugira konda mugira mu majambo makenye oya reka ndamubwiye
akanya kariko karihuta
haba urya byicaje bwatwaye umukuru w'igihugu haragiye haba matohoza ngaha mu gihugu aba matohoza yagiye bigwa na leta y'u Burundi ubwayo iciye ku nzego zari zihari naho zitari bwakomere cyane ngo zishobore kugira uburyo bwo gukurikirana ibintu nk'ibyo hari amatohoza rero yagizwe na leta y'u Burundi hariho kandi n'andi matohoza yagizwe mu bundi buryo aragirwa n'amashyirahamwe yigenga cyange izindi nzego baravuga baratema ku rutoki bati ngaha harabaye ibi mugabo ndabo nyine bakagira bati ibintu byose bizoshoboka neza kumvikana biciye mu butungane biciye mu bucamanza aho naho nakubwiye rero ingene ubucamanza bwacu bwari bumeze kuri kiriya gihe niho nibazanye rero ubu mu byo mbere byotuma ubucamanza bushobora gutera imbere bukiyandika agashaka kuko ndabivuze ni uko bukurikirana icyo kibazo muri kino gihe bukurikije koko amabwirizwa y'igihugu hanyuma kandi si ubucamanza bukora bwonyine n'abandi bahamagarwa mu bucamanza bakemera bakabyitaba ntibagire ngo ngiye kwanka kwitaba ubutungane kwitaba ubucamanza na twebwe byashikiye baduhamagaye mu bucamanza tukitaba tugatanga intererano hanyuma umucamanza akazogira afata ingingo agira ati koko iyi ngingo ngiye gufata ishingiye ku kuri natohoje hanyuma ikindi harakenerwa ko mbere n'abandi waba afite amakuru atomoye kuko urashobora gusanga hari n'uwundi muntu mbere arashobora kuba atamenye n'abanyamahanga bashobora kubwira bati igishobora gufasha abarundi bikenewe bakabitanga kugira ngo bafashe abarundi kogorora icyo kibazo n'ibindi bibazo by'ubwishingizi bwabaye muri kino gihugu bibandanye
bituzinamika ego me tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fidele mirewe neza muri hega Fidele
zindi bujambura mu Burundi
kandi kazira ninde
niyongabo Fidele
niyongabo Fidele
yego
nituka ku ijambo ikibazo cy'imvira
akabazo kandi nashaka kubaza nakavuga gutya
yego
kuba makuru zifata abagirizwa cyangwa abakekwa ikandagwa ry'imyaka igendera muri kino magitari byarasohotse mu ipapuro eske ikizere cy'uko bashobora gufatwa iyo bari kubeshya ntibari mu Burundi ikizere cy'uko bashobora gufatwa bakananuka mu Burundi kingana gute barize yuko bashobora gufatwa iyo bari akarongi kugira kandi kandi ashaka ko bazana iki urabona ubutegetsi dufise ubu bumaze ku ntwaro imyaka cumi n'ine none kuva iyo myaka yose kuri ko yahisemo kubahagarika ubu je kubarenguka mu butabera ubu kuri imyaka yose bari bamaze kuko yari ko atayikoze mu myaka ya mbere batujya ku butegetsi kugira ngo uko ni kujya abona kuko twanjye twaruto murakoze
murakoze murakoze Fidele niyo ngabo mu kanya tuzantibantunganya naraba inshu kuri ibyo bibazo bibiri bitomoye mu waje ikibazo cya mbere kikaba kivuga ku kizero kahari ko abantu bose bikekwa ko bakoze uruhara bafite uruhara mu bwo bwicanyi bashobora gufatwa ikaba karingukishwa imbere y'ubutungane mukaba kandi mufite n'amazinda ku byerekeye ubutegetsi buhari muri iki gihe bumaze imyaka cumi n'ine muvuga ko icyo kibazo butarashobora kugishikiriza ivyo nikibibazo mu kanya perezida ntibantunganya hava bashikiriza ivyo nibibazo biri mu bindi bibazo byagumye bibazwa ikana abanywanyi biri radio ijwi rya Amerika bateranye natwe uyu munsi bariko babaza ibibazo cyane cyane bijanye n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye umutegetsi umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu aho akaba kari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amazinda rero yerekeye iyo myaka yose nka mirongo ibiri n'itandatu irangiye ikata abantu barashigwa imbere y'ubutungane ego niko amazina aramaze gutangazwa eka hariho n'abamaze n'imanza zimwe zimwe zimaze gutangura ariko gushika ubu nta muntu n'umwe tuzi harakwitwa intaye mu gahanga ku vyerekeye cyane cyane abagize abo abikekwa ko bagize uruhara muri ubwo bwicanyi ndabona telefone isa n'igoranye gatoya ariko mukanya nibaza ko tuyibona reka mukanya rero turagaruka kuri ibibazo byose ariko bibazwa na Fidele Niyongabo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
deka tukugaruka Fidele pezanani wanunganya aringa agarutse ku murongo ndashaka mu mwibarize ikibazo ibibazo mwarimu wajijwe icambere cyeke cyizero ka ni cyakozwe no gutegetsa uhari muri iki gihe bwanze imyaka 14 reka musubire mu mwibarize ico kibazo duka ku jambo Fidele
ebo kaje cyandikandi nakambaze nyakuba waniki ashakambaze kuba makozi yamagaza alakee kuganda kwa jina kuigendera Amerika na dai vera sohote wali kigele kingana vute chuko iyo bari wasa shona kufatuko wakarumika mugota nyeri buhonda kujangu wa chiriki manga kazo jiraka vile nacho mwara dukisubu uu utege sikifuwa maze kutege sinyaka chini nini nimba nihen aliko tukwatezi yuko zo au wakee kwa joganda gugwa nimba nihen zinango mpaka zasa usiyo maka nyeri none kubari bari ngiriye kugyanga mu myaka yose bayimare ku butegetsi atashobora kurenguka ubwo rubanza akabikora ariko akiri imyaka nk'iyi yose
murakoze Fidele Niyongabo duga ku ijambo perezida ntibantunganye
ni mu Burundi namwumvise
yego
mu Kirundi rero sinzi ko ari bwabone hamwe bita intaya yo kumugina burya mu ntaya yo kumugina iyo uyihamagarewe uhamagaye imbere y'intaya wahamagawe warumva yuko ari nzira ifashe kugira ngo ugorore kugira ngo igufashe gusubirana nabo wakoreye ikibi cy'icaha kuri yo nta kuri kuri uyo mutumba canke aho nyine kuhuba hamukabinya yuko buriya iyo hamagawe mu ntahe uko nabivuze kuba kera biragufasha wewe kugira ngo witeze imbere mu gusubira kwiyubaka wewe no mu gusubira kandi gutera intambwe iboneka mu kubaka aho hantu ba canye mu kubaka igihugu cawe icyo gero cya kabiri nacubagije kijye mu kibaza kuko jewe maze imyaka ubu igera kuri bibogero n'itatu ntari ku butegetsi ndumwene igihugu w'u Burundi niko afise ijambo avuga ashobora kuvuga ijambo mugabo nta ngingo fata mufata ngo gira uko nuko nuko kandi noneho nasiguye tugitangura ivyagiye biragorana kira noneho no mu Burundi turavuga yuko ibigora bigora abagabo iciza ahubwo twokora twese nuko tworaba tuti umwe wese ahari mu byashoboye yoterera iki kugira ngo kuri kumenyekane kuri urwo rupfu rwa perezida Bikiro Ndadaye kandi namye ndabivuga kuva kera ntangura sinagogo nyene no kuri ziyamvuze ibi zakurikiye kuko zari zitewe n'urwo rupfu tukaraba ingo n'imbando yabyo hanyuma tukaraba niyo byo ningine twobyifatamwo kugira ngo dukomeze ukunywana kugira ngo tumanishe koko abarundi
kandi no kugira ngo ubwo bwicanyi buranduranwe n'imizi aho buva hose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Anise mwiriwe neza Anise muratwumva
mwiriwe
muri hega Anise
ndabumva ndagize mwiriwe
mwiriwe neza muri hehe
ndanamukije n'umutumire ndahaye na mwiriwe umutumire
arabumva muri hehe
nagira mbaze ejo nanye soma makuru kuri BBC hariho umuntu bavuga yuko ariwe yaracungereye ubuzima bwa perezida naho ariwe yatwara abacungereye perezida Melchior Ndadaye ko yitwa nimba gihenze izina ngo rutindikize
yego
yarasiguye neza ico gihengo yari ko arategura urugendo perezida yagira agire muri Ile Maurice mugabo aravuga yuko n'imbere yuko perezida Melchior Ndadaye nyine baba barashatse kumuhata n'ubundi ariko wewe arakinga arabahagira bubanga ubwo wumva mu Burundi naho umwenga turatinya kuvuga ukuri yuko urupfu rwiwe hari abantu benshi baba bazi ingene byagenze ariko rero abo bantu babizi babivuge kugira ngo ubutungane buje ahabone nkasaba kandi nyine nakubaha uwo perezida wacu Pierre Nkurunziza ivuga avuga yuko ariko araheza ikiringo kiwe cyo gutwara yadukora ibintu byinshi byiza n'icyo kintu agikore maze abakoze ayo mazi maze bashyira akaga mu Burundi bacibe urubanza
murakoze
ego
murakoze Anise ko kama muteye kuko abazi ukuri boje habona bagashikiza ivyo bazi na kamona perezida ntibantunganya yashikirije reka ariko turamuhe ijambo agira ica bivuze ko imbere yaho reka duhanze duhe ijambo ubundi bunywanyi wi radio ijwi rya Amerika nduwayo muri we neza
iyo cyane
muri hega nduwayo
ndi muri Tanzania
yego akandi kazi naninde
ni ntoza mayitekere nduwayo
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
kamenda mukije perezida Sylvestre Ntibantunganya hanyuma demokrasi tuko turaraba isa niyatsimbataye ariko intambara ntizacahari uravye ngene cyuka cya politike zifashe neza ubwa mbere mbere ko aba gufite ibitungane no kubwa mbere banza gutunganya neza cyuka cya politike kagenda neza mu gihugu abahunze bagataha hanyuma ubutungane bugaheta bugakora bw'abarundi bwa mbere banje gutekana nayo ubu biko biravuga umutekano muke n'ibindi icyo cyose ambeye kwihutirwa nayo ubundi turabona neza ku rubanza rwo rusa n'ukwadindijwe ataki niko kirakorwa mu gihugu kugira ngo urwo rubanza rubye gute rushobore kuburanishwa kanatsinda bamwe mu bagirizwa baramaze guhunga bari hanze y'igihugu mbega bazofatwa gute icyo ni ikibazo gica kiza hasigaye ni gukomeza demokrasi y'imihari abantu babandanye abantu mu mahoro n'umutekano demokrasi babandanye gusibatara murakoze
ndwayo president ntuntunganya ivyiyumviro n'ibibazo byajijwe na Nice na ndwayo tugakujana. Alo, muratwumva? Ego ni wewe ikibazo byabaje na ndwayo na Anise ubwa mbere na mbere hamwe na ndwayo
ari hake mu kanuntu wumva
ego
yavuze iki kibazo cerekeye yuko ubwa mbere ari gukora kugira ngo umwuka wa politike ube mwiza ushobore gufasha ibintu nk'ibyo erega n'ukuronga inyishu kuri abateguye bagashira mu ngiro iganda kugwa rya president Mikino Dadaye biri mu bintu abantu bagifashemo neza biza bituma haba umwuka mwiza mu gihugu kuko nibyo namye mvuga nibyo zokwama mvuga iyo uko kuri kutamenyekanye uca usanga ari abakoze ibyo bara cyangwa mbere no mubagira bati byaradukoze ko hari abashobora kubikoresha ukundi mu nyungu zabo gusa aho kuraba inyungu za bene gihugu erega burya tuze turibuka uwagandaguye Melchior Ndadaye yahakanye ibyo abarundi bonyine bo bene gihugu bari bivugiye bari bashinze biciye mu matora ni ukuvuga rero iyo utaronse umuti iyo utaronse inyishu ishimisha kuri icyo kibazo ubusuzuguye abo nyene bari batoye uwo muntu urumva rero ko naho nyene harimo ibyo guterera kugira ngo umwuka mu gihugu ube mwiza jewe ndemera koko ibyo avuze kuko narabaye impunzi ndazi ingene kuba impunzi bibabaza ni ukuri nanjye ndi kumwe nawe ndateye akamu uwo wese ashobora kugira ingingo afata icyo aterera ni ukuri agira icyo aterereye kugira ngo abarundi bose aho bariho turatifuza bashobore gusubira mu gihugu cyabo umwe wese ibyo ashobora abikore bose baze tubikore haba muri leta y'u Burundi haba abarundi bo gihe twe turi mu gihugu hagati abo barundi bene wacu bahungiye mu bihugu turondere inzira nziza yotuma umwe wese yizigira ndabona nibutse mbere ko turiko turavuga Melchior Ndadaye yuko mu bintu byari muri agishinga mu 1993 kwari ugutahana impunzi zari zahunze mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 72 izo mpunzi zari zahungutse ariko icyagiye gutuma bongera gusubira mu buhungiro abatari bake niganda kwa Melchior Ndadaye y'1993 nicyo gituma nongeye kuvuga kandi burya gukomeza inzego zizewe n'abanyagihugu biri mu gukomeza n'ukuri amahoro n'ubutungane
mu gusozera president ntuntunganya mu kanya gatoyo cyane rwose akamomote y'abarundi muri rusange muri iki gihe biteguriye amatora mu mwaka uza mu kwezi kwa gatanu akamomote y'abarundi bose nakahe maja mu make cyane rwose muri amasegonda 25
abarundi aho turi hose kuva ku bakuru gushaka ku bato nidutinye ukuri kurakiza nta numwe yishwe n'ukuri ukuri kurakiza na cane cane inyuma yo twamaze kwata inyingo yuko uko kusera uca mu butungane uca kukurekurira bira icambire kurondera mu kunywanisha abarundi
president ntibantunganya ndagushimiye cyane rwose ku kanya matoye kugira mugane ni radio ijwi rya Amerika turashimiye na engineer McLean yadufashe mu bw'ivyuma na Fatuma Kalala yegeranije ikiganiro turashimiye abaduteye akamu bose bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo vyabo turabashimiye namwe inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza. Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye